uyu mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isabiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutwumviriza kuri FM 104 no kuri FM 88 n'ibice bitatu na Radio Inshuti ya Bose mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Championa z'umupira w'amaguru zo ku rwego rwa division ya mbere reka hamwe n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya byararangiye. Haravugwa kandi nuko umukinyi rurangiranwa mu mupira w'amaguru Lionel Messi akina mu mugwi Barcelona yafashe ingingo yo kuva Burundi muri uwo mugwi. Muri iki kiganiro cy'uno munsi cya muri Isanga turi kumwe na Steve Derrick Ndizeye ari mu gihugu cy'u Sweden akaba ari umumenyesha makuru akurikiranira hafi ivyerekeye inkino. Baramukije?
Ndabaramukije ndamutsa nabariko barumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Yego twashaka tuvuge kubijanye n'umupira w'amaguru cyane cyane aho championa z'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya baratebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Reka turabe mu mashampiyona akomakomeye duhere mu Bwongereza. Shampiyona y'Ubwongereza ukuntu yarangiye imigwi ibibanza yarangijemwo hari cyagutangaje?
Umuntu aravye ingene igikano cyo mu Bwongereza cyarangiye ndibaza yuko atagitangaza kirimo tumugwi wa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari ukomeye gusumba igindi migwi yose kuko niyo kikaba ikikiza cya corona cyo COVID-19 cyaje guhagarika inkino hose ku isi. Ndibaza yuko umugwi wa Liverpool wari gutahukana igikombe hakiri kare cyane ariko mu nyuma baje gukina inkino nyinshi warabonye yuko hari icyo imigwi itari mikwe ke yatakaje. Nibyo umuntu aravuga ingene iganwa ryari rimeze imbere yuko rihagarara n'ingene ryarangiye biraboneka yuko hari imigwi yateye imbere gusumba iyindi nk'umugwi wa Manchester United uravye iyo wari uri mu nyuma ukagwana ukanigana na cyane cyane mu nkino z'inyuma yaho ihiganwa risubiriye gutangura niwo mugwi novuga yuko wateye intambwe ihanitse cyane kuko wavuye mu bibanza by'umunani icyenda uraduga gushika mu kibanza cya gatatu. Icyo nibaza gitangaza cyabonetse ko kwiganwa cyo mu gihugu cy'Ubwongereza naye handi mu gwa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari uwawo neza cyane.
Kuba kwirikirana inkino nimba ntihenze Liverpool yari imaze imyaka igera kuri 29 ndibaza murankosora itatsindiye championa y'Ubwongereza nike cyatumye ko Liverpool yamye mu myaka ya kera n'umugwi ukomeye cyane watsinda na ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ndibuka utsinda AC Milan mu gice cya nyuma nibaza ko ari mu mwaka w'1995 nike cyatumye usubira inyuma.
Ikintu kigaragara nuko umupira wo muri kino gihe haba mu Bwongereza cyangwa hose biraboneka yuko ari amafaranga, hanyuma urabona yuko imigumisho yo mu Bwongereza yaguzwe n'abanyamahanga ariko uravye nk'umugwa wa Liverpool n'umugwi w'Abongereza n'umugwi Abongereza bose biyumvamo. Mu gihe rero hamaze kuza abantu bazana amafaranga menshi mu higano ryo mu Bwongereza ivyo nibaza yuko vyatumye imigwi itari mike iduga kuko yagura abakinyi bazimvye ariko nk'umugwa wa Liverpool n'umugwi ukunze kugura abakinyi babayabaye nta bakinyi bazimvye uwo mugwa wa Liverpool ukunze kugura cyane ariko ndibaza yuko uravye Liverpool kandi ni wa mugwi ukina umupira w'amaguru kamere w'ubwongereza wabongereza urabona yuko mu bihugu bitandukanye hariho abakina umupira wa kamere kabo kujya badagi bakina abongereza bakina urabona yuko ari umupira utandukanye mu bijyanye n'ubuhinga ibyo ndibaza yuko mu byatunye Liverpool imari imyaka iyo myaka yose idatwara ikibanza cya mbere ariko urabona naho byari bimeze uko wagumye ugwana wama mu migwi ine ya mbere ndibaza yuko ibyo nabyo na wobi chakure ariko ndibaza yuko nyuma yo gutwara igikombe cya Champions League mu mwaka uheze ndibaza yuko uwo mugwi wabonye yuko ikindi kwiye gukora ukwiye kwisubiza kwiteka mu gutwara igikombe cya Premier League none navyo baraye babishitseko
uribaza kumumenyereza baronse Jurgen Klopp aricyo yahinduye muri iyo ntumbero yo gufasha Liverpool kugaruka mu kibanza yahozemwo ikagarukanizo nguvu
Icho ndibaza yuko umumenyereza Jurgen Klopp yubatse gushasha umugwi wa Liverpool ari navyo byatumye iyi myaka ibiri canke itatu awurimwo yahinduye byinshi birazwi biraboneka yuko imigwi itari mike inatwara n'ibikombe nyinshi ikunde nze gutwara ibyo bikombe ari uko ifise abamenyereza beza icyo rero cyaranagaragaye no mu mugwi wa Liverpool umumenyereza Klopp ndibaza yuko ibintu yakoze sinovyita ibitangaza kuko numumenyereza amaze kwerekana yuko ari umuhinga ashobora gufata umugwi uwari wose akawuduza ubuhinga akawuduza nivo yawo ugasanga umugwi uje guhangana n'iyindi migwi ikomeye kandi ugasanga yubatse umugwi wubakiye ku bakinyi akamuntu yibaza yuko bumvamwo bakibarurangiranwa ivyo nivyo yakoreye Liverpool kandi baza yuko igikombe Liverpool yatwaye cyabi cya Champions League cyangwa cya Premier League babikesha
naho tuje kuri Pep Guardiola bajya batunzi bava mu kigobe cy'Abarabu baguze umugwi Manchester City kuri bo amafaranga si kibazo kugura abakinyi bakomakomeye kuri bo bashaka ko Manchester City igera ahantu igatsinda igikombe cy'imigwi y'abaya mbere mu karere k'Iburaya ikabandanya itsinda na shampiyona y'Ubwongereza ko abitegereza ibintu babona ko umumenyereza mukuru nka Guardiola kubera ibintu yari yarakoze akiri Barcelona aho yatsinze amashampiyona menshi haba ku rwego rwa Ligue haba ku rwego rw'ibigo yabaye mbere mu karere k'Iburaya nikihe cyatumye Manchester City uno mwaka muri saison itavyifata mu meneza haba ku rwego rwa Ligue no ku rwego rw'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya
ndibaze yuko uwo mugwi warashoboye gukora ibyo ushoboye uravye abakinyi wari ufise kandi twibagere yuko uwo mugwi warumaze igihe mu bihano wari aho mu gice cya Amerika to y'urushana mu kwa 12 no kwa mbere uwo mugwi utemerewe kugura abakinyi ivyo rero nibaza yuko biri mu byatumye uwo mugwi wa Manchester City iboneka yuko udakinisha n'abakinyi benshi mu ihiganwa ya Premier League kamere no nijya Champions League biraboneka yuko abakinyi bakinira uwo mugwi kenshi bamari babandi kandi ibyo rero biratuma abakinyi baruha ugasanga bakibakina inkino nyinshi umuntu arazi ngene ingano ryo mu Bwongereza ryakinywe imbere yuko rigarutse inyuma yo guhakarikwa kubera ikiza cya COVID-19 ndibaza yuko uwo mugwi wa Manchester City uri mu migwi yahavuye iruha cyane ibyo ndibaza yuko nabyo byatumye no mu ihiganwa rya Champions League badashobora kugira kure ariko rero umuntu arabye mu menyereza bafise Pepe Guardiola navuze yuko imigwi nyinshi igera kure kubera abamenyereza beza umumenyereza Pepe Guardiola ni umumenyereza mwiza kandi nibaza yuko ibibanza umugwi wa Manchester City washoboye gushikamwo nabonyene babikesha uwo mumenyereza Pepe Guardiola hanyuma ibijyanye n'amafaranga nabo nabyo nibaza yuko vya fair play finance vyabakoze ko naho munyu bahavuye batezurirwa ubu akabemerewe kugura abakinyi nibaza yuko ibyo nabyo ari ibyo babiri mu byatumye uwo mugwa Manchester City nibyo muri Champions League ntiwashoboye kugera kure wagaze mu nkino z'igice cya kane gishyira icya nyuma Premier League ikibanza cya kabiri ndibaza yuko ari ibibanza navuga yuko ari byiza
uravye imigwi yarangije mu kibanza cya mbere cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane ko niyo izoja gukina mu mwaka uza mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ugwego gw'ubwongereza iyo migwi mona ariyo yari kwiye kuba muri byo bibanza bine no kuvuga Liverpool no kuvuga Manchester City no kuvuga Chelsea na Manchester United
ibibanza bine ndibaza yuko iyi migwi yabitwaye ibikwiye hanyuma nabivuze mu ntango umugwa Manchester United uri mu migwi yateye intambwe cyane kuko uravye ikibanza warimo mu kwezi kwa gatatu ugasaba ikibanza uwo mugwi washoboye kurangizamwo ihiganwa ndibaza yuko ari ikibanza cyiza ikibanza cya gatatu hanyuma ikindi nacyo gishobora kuba nicyamugaje nicyagoye imigwi imwe n'imigwi Leicester City n'umugwi wari umeze neza imbere ya corona ya COVID-19 wari mu kibanza cya kabiri cyangwa icya gatatu ariko mu nyuma urasubira inyuma cyane kubera inkino nyinshi bagarutse mu kibuga bakina ibyatumye uwo mugwi usanga udafite n'uburenganzira bwo kujya gukina inkino z'igice mu nkino za Champions League zigiye gutangura hanyuma uwundi mugwi nawo novuga yuko washoboye kwinana nta muntu arabye aho wari uri naho utavuye urangiza uri mu bibanza byiza ni umugwi Arsenal usanga ufise abakunzi batari bake ku isi na cyane cyane muri Afurika uwo mugwi wari mu bibanza by'9-10 mu ntango ariko mu nyuma urinanata uragwana gushika mu kibanza cy'umunani hanyuma bagira ko atwara n'igikombe cya FA Cup kizobaha uburenganzira bwo gushobora gukina inkino za Buraya za Europa League ndibaza yuko Arsenal nyuma yaho iherewe umumenyereza mushasha Mikel Arteta na byo nyene biri mu byatumye uwo mugwi nawo nyene ujya ku rwego rwo guhangana n'iyindi migwi aho Leicester City nibaza yuko ari uwo mugwi novuga yuko wahombeye muri kino kiza cya COVID-19 kuko wari mu bibanza bitatu bya mbere mu ntango ariko mu nyuma urabona yuko wisanze mu kibanza cya gatanu Tottenham Jose Mourinho yaragerageje kuyubaka kuva yifashe ariko naho nyine urabona yuko uwo mugwi wabuze amahirwe yo gushobora gukina inkino za Champions League z'uno mwaka zishira uwo mwakuza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye turiko turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru amashampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya yarangiye yari yatebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona reka tuve mu Bwongereza dukubitire mu Bufaransa mu Bufaransa championnat y'u Bufaransa yararangiye nayo mwabonye yarangiye gute
Championnat y'u Faransa no kongera ko yuko itarangiye kuko yahagariswe itarangiye kubera kino kiza cya COVID-19 cyugarije isi yose ariko iryo higano ryo mu gihugu cy'u Faransa ryari ibaza yuko umugwa Paris Saint-Germain usa n'uwagifatiye kuko gushika ubu urabona yuko warangije uri ku isonga ufise amanota arenga 12 usumbya umugwi wa kabiri mu nkino z'27 ibaza yuko iryo higanwa ntacyo twavuga ko kinini kuko ryashoboye iryo ryo kurangira hanyuma ikindi nacyo navuga yuko ryafashije ni uko nk'umugwi wa nk'umugwi wa Paris Saint-Germain wabaye uwa mbere n'umugwi wa Lyon wari mu kibanza kiri kuko iryo higanwa ryahagaritswe uri mu kibanza kindi biraboneka yuko iyo migwi yahaguye icishije inguvu mu kwitegura rira inkino za Champions League ndibaza yuko aho iyo migwi yageze hashimishije kandi herekana ku bijyanye n'ubuhinga yuko ari kubera iyo migwi yarose umwanya wo kwitegurira yo kwitegurira inkino zari zisigaye byatumye nk'umugwi wa Lyon ukuramwo umugwi wa Juventus de Turin mu Butaliyano ukarenga ngaho bakuramo umugwi wo mu Bwongereza wa Manchester City hari ukatuma na Paris Saint-Germain utari bwigere uhonyoza ikirenge muri finali ya Champions League ushitseyo ndibaza yuko ari ibintu novuga yuko bitangaje ariko rero umuntu arabye ku bijyanye n'ubuhinga umuntu acabona yuko iyo migwi yo mu Bufaransa co kimwe mbere no mu gihugu cy'Ubudagi urabona yuko ihiganwa ryabo niryo rya mbere ryasubiye gutangura nyuma yaho rihagaritswe kubera coronavirus ariko rero urabona yuko umugwi cyabuje yuko umugwa Bayern nawo ucutawukana igikombe
reka turagaruka ko turaza kugaruka ko tugeze kuri Bundesliga n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ariko bavuga ingene umugwi Paris Saint-Germain wavyifashemo neza n'umugwi Olympique Lyonnais reka tuze mu Budagi wari kuravuga ibyerekeye umugwi Bayern Munich
turaza kubigaruka ko kuvyerekeye igikombe c'imigwi yaraye ya mbere mu karere k'Iburayi, reka tuvuge kuvyerekeye championnat y'Ubudagi. Uwo mugwi umaze imyaka nyinshi wikwirikiranya utsinda iyo championnat. No kuvuga ko iyindi migwi yatanguvu ifise gushobora kukuwaka amahirwe y'kwama watsinze championnat imyaka myinshi yikwirikiranya.
Wa Bayern Dominique n'umugwi novuga yuko icambere utunganijwe neza, ikindi nacho n'umugwi ufise uburyo bwinshi gusumba iyindi migwi mu gihugu cy'Ubudagi, kandi urabona yuko aba bahasponsor ntibigera bahinduka, bamari babandi ariko bashyiramo uburyo bwinshi, ubwo nabwo bukabafasha kugura abakinnyi na cyane cyane abakinnyi bakiri bato. Urabona yuko umugwi wa Bayern Dominique ugura abakinnyi bakiri bato, kandi abo bakinnyi ugasanga bamaze n'imyaka myinshi. Iyo rero nibaza yuko biri mu bituma uwo mugwi wa Bayern Dominique uguma uri ku isonga mu yindi migwi yo mu gihugu cy'Ubudagi. Aho rero ndibaza yuko icyo novuga kuri iryo higanwa ryo mu gihugu cy'Ubudagi rya Bundesliga, nibaza yuko naho nyine hari amahiganwa usanga hari imigwi yayiharije. Nibaza yuko mu Faransa twavuze za Paris Saint Germain, mu Bwongereza niho gushika bikiboneka yuko imigwi igera kuri ine imyaka yose yamigwanira ibikombe, naho iri kwiraduga ikaba nk'itanu kubera imigwi imwe iri kwiraduga muri kutao zekitwa top four. Ariko rero ndibaza yuko mu Budagi nabo nyene Bayern Dominique iza kwisonga, kuko urabye ubudasa buba buri hagati yayo n'umugugu ya kabiri, biraboneka yuko Bayern Dominique yamiri kwisonga muri iryo higano, kuko uyu mwaka ho biboneka yuko watwaye ibikombe byose washoboye gukinira. Tureke ikiduca tuvuga mu kanya cya Champions League, urabona yuko ibikombe byose washoboye gukinira mu Budagi bashoboye kubitwara.
Nivyo, naho bahinduye umumenyereza hagati muri season, n'abantu bama bashaka ko ibintu byose biba bipanze neza, biba biri ku murongo.
Ecuito uraboneka yuko abatwara uwo mugwi bigera bihanganira gutsindwa kwawo. Umugwi wabo utsinzwe inkino zingahe byanka bikunda bategeza guhindura umumenyereza. Hanyuma ikindi nacyo urabona umumenyereza wose hari umumenyereza atuma umugwi utsinda kubera iki? Kubera abakinnyi beza afise cyangwa kubera amahirwe? Ubiravye nk'umumenyereza Fransi yari umumenyereza agira kabiri kuri urya mu Nyakroasiya birukanye mu kwezi kw'icumi na rimwe, ariko urabona yuko uwo mumenyereza ugafashe umugwi ntiwige dutsindwa na rimwe. Ibyo ni imbonera karimwe kubona umugwi ukina inkino 71 udatsinzwe urukino na rumwe. Ni igitangaza. Niwo mugwi gushika uno munsi muri zangiro tugaruka ko mukanya utigeze utsindwa urukino na rumwe cyangwa ingunganyi. Ibyo nibaza yuko bikomeza kugaragaza ubushobozi n'ubukomezi bw'uyo mugwi wa Bayern Dominique, umugwi ukomeye cyane kandi ufite amateka maremare mu Budagi.
Tuze mu Butaliyano, naho aho umugwi wi Juventus ariwo nawo wama watsinze championnat umaze imyaka season nyinshi wikwirikiranya. Turaza kuvuga mu gice cha kimigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, aho utabyifashiremwo neza mu Butaliyano. Nsubire mbaze ico kibazo, byabyerekana ko championnat mu Butaliyano itagikomeye nka kera, kubona atayindi migwi igaragaza kuyi kura muri ico kibanza. Umugwi uriko usa n'uwitunganya ni nka Inter de Milan, ariko nabo uracari mushasha n'umumenyereza aracari kararondera ingene abakinyi bakinira hamwe bagashobora guhiganwa bikomeye na Juventus. Niki ya gituma Juventus ari iguma igaruka kuri ayo ma champions insinzi zayo?
Cyambere nibaza yuko ari bya bintu twari ko turavuga no mu yandi mahiganwa, uburyo Juventus yakinye ukoresha mu kwiyubaka cyangwa mu kugura abakinnyi no kubahemba, nibaza ntakekeranye ko atawundi umugwi ubikora mu gihugu cy'Ubutaliyano. Hanyuma ikindi nacyo gicakiza, murazi yuko iryo higanwa mu myaka cumi iheze ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryari mu mahiganwa atatu ya mbere akomeye ku isi, ariko muri ino myaka iyo hagati y'iyo myaka cumi iheze n'ubunye byaboneka yuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryasubiye inyuma cyane. Kubera iki? Usanzwe urabona akarangamutima k'umupira w'amaguru mu Butaliyano ni higanwa usanga ahanini rigwiriyemo abakinnyi b'Abataliyano. Urabona abakinnyi benshi bavuka mu gihugu cy'Ubutaliyano bajya gukina mu bindi bihugu, bose benshi cyane bashima kwigumira mu higanwa ryo mu Butaliyano. Ibyo rero ndibaza yuko kesho usanga benshi bana baba fise n'indoto zo gukinira ikizo gukina wa mugwi mwiza mu gihugu naho ni Juventus de Turin uretse uburyo ukoresha mu kugura abakinnyi bazimbye no kugura abakinnyi bahembwa menshi nibaza yuko ibyo bindi bituma abakinnyi nka bose bo mu Butaliyano bavuka mu Butaliyano bifuza gukinira mugwi wa Juventus de Turin nibaza yuko na byo nyene biri mu bituma uwo mugwi tegerezwa kwama uza mu migwi ikomeye ariko rero urabona yuko muri kino gihe uno mwaka harabaye guhangana gukomeye cyane uwo mugwajiye waje kubura igikombe kuko gushikubiriganwa ryarangiye urusha inota rimwe gusa umugugu ya kabiri hanyuma umugwi wa Talanta Bergamo watangaje abatari bake uyu mwaka urangiza uri mu kibanza cya gatatu ibyo nta muntu n'umwe yabitekereza yuko Talanta Bergamo yoje mu kibanza cya gatatu cy'iryo higanwa rya mu gihugu cy'Ubutaliyani ariko urabona yuko yakuye ku isonga imigwi twari ko twari tumenyereye yuko yabiza ku isonga ngaho mu Italiano, kime nga AS Roma, za Napoli, za AS Roma, Milan AC, hiko, habu yu mwaka. Buri iyo migu ya AS Roma ya Milan AC, nape tanungo wajemu migu ine yambe. Kwa sangiwanza biyamo, ituwa weni yo migu ino voka yuko, yiku ya gira genza yi, yon geri mgufu kukirare yuko, yon kura, jivetu de tire, mukiwanda chambele, imazemo imyaka itari mike yi kulikirani. Nijerero, ndibaza yuko, umunagira genje kurawa, ingeri yo higanuwa litunganije, nivyo, y'ubujyo nibwo buguma buza ku isonga kuko urabona nk'umukinnyi ahembwa menshi mu kinyiro bwa uko bavuze menshi Cristiano Ronaldo akinirwa Juventus de Turin kandi nawe yinjije ibitsindo byinshi mu mwaka inyuma ya Ciro Immobile wa Lazio Roma kandi mugihe bavuga ati uwo mukinnyi yashaka ariko aramenyereza ariko araba mubashije azamubaka ibinjiza ibitsindo byinshi
yego reka tuze muri championnat yo muri Espagne nayo aho ari Real Madrid yatwaye igikombe cya championnat muri iyi season naho mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi wavuyemo kare ukuwemo na Manchester City uyibona gute iyo championnat uko byagenze championnat yo muri Espagne
Champion mu gihugu cya Espagne ya La Liga nibaza yuko ahanini uko byama ariko byama bimeze hama hari uguhangana kw'imigwi ibiri imigwi ibiri wamusanga isiga imyaka yose iyindi migwi yikurikira nayo ni Real Madrid n'umugwi wa FC Barcelona ibyo rero ni bya bindi nyine hose uba usanga uburyo butuma imigwi itwara ibikombe cyangwa ihatanira ibikombe uburyo buguma bunza imbere mu bituma imigwi itsinda ariko rero urabona imbere yuko amahiganwa ahagarara hose kubera covid 19 Barcelona yari ku isonga ariko mu nyuma sinzi ko ari kwijanjara kw'abakinnyi bagiye mu biruhuko mu makarantene bibabuza gukina ariko urabona mu nyuma inyuma ya covid inyuma y'ihiganwa rigarukiye Real Madrid ya kinyinkino zose atakosa na rimwe ikose ngo inganye cyangwa itsindwe hanyuma muri Barcelona bibukunje ibyo rero ndibaza yuko muri Espagne ihiganwa ryabo turabimenyereye n'imigwi ya Real Madrid na Barcelona isiga iyindi kiretse yuko nk'umugwi wa Atletico Madrid wari wahaguruka ukaza ugahangana ariko urabona yuko nawo nyine umwaka wahaguye unaniye
harabibaza ko umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid Zinedine Zidane ko yoba yashimikiye cyane ku gikombe cya championnat kuruta ugushimikira gushira utwigoro twinshi mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ari nabo ababivuga gutyo wavuyemo kare ugakugwamo na Manchester City niko mubibona
kuri dewe nacyo ndi mu bakurikiranira hafi cyane gusumba yandi mahiganwa cyo higanwa cyo mu gihugu cya Espagne ariko rero umuntu arabye mu kwezi kwa gatatu umugwi wa Manchester City uratwari watsinze Real Madrid mu rukino rwa mbere rwa weekend of finale hanyuma icyo novuga uwo mumenyereza Zinedine Zidane ntiyari azi yuko n'iryo higanwa rya La Liga ashobora kuritwara kuko Barcelona niyo yajya ku isonga indwi zitari nke hanyuma ndibaza yuko umuntu avuze uko yaba yihenze cyane ariko rero nk'uko nari nabivuze mu ntango iyi coronavirus cyangwa covid 19 iri mu byatumye ibihugu bimwe bimwe bibangamirwa gusumba ibindi mu bijyanye n'inkino, kuko urabona yuko muri Espagne naho nyene nabivuze mu ntango naho nyene biraneka yuko imigwi yari muri La Liga niyo yari no muri Champions League biraboneka yuko iyo migwi yarushe cyane, kuko ukina inkino zibiri zitatu mu ndwi imwe ukasanga babikoze indwi zibiri zikurikiranya, ndibaza yuko umubiri w'umukinnyi uwo ari wose utegerezwa kumva ivyo. Rero usanga uhitamo kimwe ukareka ikindi, ivyo rero ntibyari bigikunda. Nyuma yaho UEFA ihinduriye amategeko ikavuga ingene bazokina amahiganwa yaheze, ndibaza yuko ivyo byatumye Zidane atwara ico gikombe, nivyo yari afise intumbero yo kugitwara kandi yarabikoze aranabishikako ya La Liga. Hanyuma ivya Champions League nivyo yari yagerageje, naco nyene ndibaza yuko yagishaka ariko vyaranse.
Ayo ma championa nkuko twako turabivuga kubera ikiza cy'umugera wa corona cyaciyemwo kikaya tebesha arangiye mu gihe kidasanzwe, hanyuma agaca atangura buno nyene saison zikurikira nko mu Bwongereza urukino gukugurura ruzoba ku munsi w'Imana n'Imana ntihenze hagati ya Arsenal na Liverpool. Mwariko muravuga ingene abakinyi baba barushe ibindi bizogira ingaruka kuri bo guca batangura saison shasha ariho bagiheza naho baba bari baruhutse kubera COVID yaciyemo.
Ego ibyo birumvikana, urabona yuko hari nk'imigwi ubunyana irangije Champions League izoja gukina n'iyindi yari imaze amezi hafi abiri iruhutse, ibyo ndibaza yuko hari imigwi imwe imwe izobigiramo ingaruka mbi, ariko rero ndibaza yuko imigwi yo iri kwirageragereza kwiyubaka gushasha icyo gituma nko mu gihugu cy'Ubwongereza urabona nanjye imigwi ya Liverpool, imigwi ya Arsenal, imigwi ya Manchester United na Manchester City ubu ikwikinisha abana bahora mu makademi yayo benshi babadugije niyo badugije, nacyo gituma ubona abatari kubaranagura n'abakinnyi benshi ni kubera iki? Ni kubera kumbure babonye yuko abo bari bafise basa n'abariko bararuha kandi banarushe byumvikana. Aho rero ugasanga n'ibijyanye n'uburyo byaragabanutse cyane kubera kino kiza cya COVID 19, ibyo rero ndibaza yuko byumvikana yuko hari imigwi imwe ishobora no kuzohavunikira, ntituze dutangare tubonye yuko imigwi imwe imwe twari twiteze yuko yabiza ku isonga ugasanga itanguye nabi amahiganwa ikazoza kwikangura cyangwa kwiyubaka gushasha mu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turi kumwe n'umutumire wacu Frederic Ndizeye ari mu gihugu cy'Ubusweda, umumenyeshamakuru akwirikiranira hafi ivyerekeye inkino. Tuko turavuga ku mupira w'amaguru mu karere k'Iburayi amashampiyona atandukanye akomakomeye. Reka tuze rero ubu ku gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi. Icyo gikombe muri rusange mwakibonye cyageze gute?
Nyene sinzi ko twotwitirira kino kiza naho bitabereye, ariko kubona ikiza gituma amategeko nayene n'amabwirizwa y'ihiganwa rikomeye nka Champions League ahinduka, urazi ko twari tumenyereye yuko inkino zose zikinware na rotor kiretse finale, ariko ukacuraba yuko ingere ubu byagenze, ndibaza yuko icyo gikombe nibyo cyarangiye neza kandi benshi barashimye ingene cyari gitunganijwe kuva mu igice cya kane gishyushye. Hanyuma hari n'abatari bake mu bakurikiranira hafi ibyo umupira w'amaguru basabye yuko ibyo nkino byo kuva muri weekend de finale no mu ihiganwa riza byogenda uko nyine, ariko rero ishyirahamwe UEFA ryamaze gutangaza yuko icyo cyumviro atari kibi gushyikuba basabye yuko ihiganwa ryobandanya riba uko ryahora ritunganijwe, ariko rero biraboneka yuko mu nama yimirije y'abarongoye barategekanya kuraba yuko kuva mu nkino z'igice cy'umunani gishyiri cya nyuma bonza barakina kujya bakinye izi nkino ziherutse kurangira. Hama ibyo navuze bijyanye n'ingene imigwi imwe imwe yarushe, ndibaze yuko nabyo nyine bishobora kuba biri mu byatumye imigwi imwe imwe yigenza neza muri rino higanwa n'iyindi yigenza nabi. Navuze yuko mu Bufaransa higanwa ryabo ryahagaritswe hakiri kare cyane ritarangiye, kumbure Lyon na Paris Saint-Germain baronse umwanya ukwiye gusumba iyindi migwi yose mu kwitegura. Mu Budagi nabo basanzwe bafise imigwi mike, mu gihe mu bindi bihugu byose bakinisha imigwi 20 mwihiganwa, mu Budagi siko bimeze. Hanyuma kandi ihiganwa ryabo niryo ihiganwa rya mbere ryasubiriye gutangura nyuma yaho rihagarikiwe kubera coronavirus. Aho nabo nyene ihiganwa ryabo rikarangira hakiri kare, bituma iyo migwi nayo yari mu ihiganwa rya Champions League yitegura neza, kandi urabona yuko aho yashitse yuko ari heza. Bayern Dominic yaruhiye gutwara icyo gikombe. Hanyuma Leipzig nawe nyine n'umugwi yuko ari mu migwi bayabaye cyane, ariko urabona kugarukira mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma. Ndibaze yuko ibyo biri mu byerekana yuko ingene amahiganwa n'umwe mwamwe yarangiye n'ingene ayandi yariko arakinwa, ndibaza yuko biri mu byatumye ihiganwa rirangira uko ryarangiye. Hanyuma kandi ariko umugwi mwiza ukiri umupira mwiza, ndibaza yuko waruhiye gutahukana igikombe. Ubonaho ni Bayern Dominic wavuga yuko utari ubikwiye nyuma y'ibyo wakoreye umugwa FC Barcelona, ndibaza yuko yoba yihenze cyane.
Ku bwanyu ni iyihe migwi muri iryo higanwa yatangaje? Nihe n'iyindi migwi abantu bari biteze ko izoshika kure mbere ikaba ifise n'amahigwe mu yindi y'ugutsinda icyo gikombe yamara itabishoboye?
Uriyaje nk'uko ndetse kenshi bakunda kuharura ubukomezi bw'umugwi baravye ingene higanwa ryarangiye. Nko muri Espanye biraboneka neza yuko imyaka nka yose umugwi wa Real Madrid na FC Barcelona yamiza mu migwi ihabwa amahigwe ku tahukana icyo gikombe. Ariko urabona yuko Real Madrid itarenze igice cy'igice cy'umunani gishyize cya nyuma. Barcelona yoyo yakorewe siko no kwita yiti rya kurambi yandagajwe n'umugwi wa Bayern Dominic bintu ngira gushika uno munsi atawutahura ingene byagenze, ariko byarabaye. Warenze igice cya kane gishyize cya nyuma. Hanyuma nka Juventus de Turin nayo nibaze Juventus de Turin nayo nyine nibaze yuko ari mu migwi yatangaje batari bake nyuma yo gutahukana igikombe cya Serie A, mu nyuma ukaza gutsindwa n'umugwi muto wabakuye mu ihiganwa nka Lyon. Nibaza yuko ije na byongene muri bitangaza byabonetse muri zindi nkino za Champions League. Hanyuma Lyon ikabandanya ibyitwaramo neza gushika yongera gukura mu ihiganwa uwundi mugwi wari mu migwi yari itanguye guhangwa bwa amahirwe nyuma yaho batsindiye Real Madrid. Manchester City ibyo byaratangaje abatari bake, nta muntu n'umwe akurikana iby'umupira w'amaguru no muri bamwe batomboza yibaza yuko umugwi wariyo wari gukura mu ihiganwa umugwi wa Manchester City. Ariko warabikoze, kandi niwe wabikoreye Manchester City gusa na Juventus de Turin bayikoreye ngibyo nyine. Hanyuma imigwi nayo novuga yuko yateye intambwe cyane n'uwo mugwi wa Lyon mu Faransa, hama umugwi wa Leipzig yo mu gihugu c'Ubudagi nawo nyene wigenjeje neza kugarukira mu nkino z'igice cya kabiri gishyira icya nyuma. Hanyuma Paris Saint Germain nari ndayishyize kure, ariko Paris Saint Germain uravye ingene wiyubatse, uravye agaciro k'abakinnyi ukinisha, urabona yuko nawe nyine wari umugwi wari witeguriye gutwara iryo higanwa, naho byahavuye byahagukatsi ka nyuma.
Naho ku bahora bibaza ko champion y'u Bufaransa ari champion y'umugwi umwe ari Paris Saint Germain iguma iri imbere cyane y'iyindi migwi yiriko ikina n'imigwi mu gihugu muri iyo shampiyona itsinda byoroshe, bakavuga mugabo ishitse mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ariho ipimo c'inguvu zayo kibonekera. Abavuga ko shampiyona yo mu Bufaransa idakomeye, ukugene iyo migwi ibiri uvuze cyane cyane Olympique Lyonnais yavyifashemwo imigwi ibiri yo mu France igashika mu gice cya mbere cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, birerekana ko shampiyona y'u Bufaransa nayo nyene abavuga ko idakomeye atariko biri.
Ariko biri kuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubufaransa naho bamwe babifata nk'uko ari ihiganwa ribaye abanye, ndibaza yuko imyaka itari mike ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubufaransa ryamariye mu mahiganwa atanu ya mbere akomeye ku isi yose, les cinq grands championnats majeurs. Ni ibyo ubuje rero urumva yuko atawuvuga yuko iryo higanwa ari ryoroshe, kuko urabona yuko no mu gihugu cy'Ubutaliyani higanwa rya Serie A yarigeze kuba irya mbere, iyo bariye n'irya kabiri riraharugwa muri atatu akomeye cyane. Ariko ubu rero ndibaza yuko umuntu aravye ingene ayo uwogeranye igano ryo mu Faransa n'iganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ndibaza yuko haraho usanga igano ryo mu Faransa risumba igano rya Serie A ngo ntaravye agaciro k'abakinyi bakina ingene binjiza n'ingene bakina hanyuma kandi tukarabana n'igihugu gisohora abakinyi benshi igihugu cy'Ubufaransa ka yose igurira abakinyi bazimbye mu gihugu cy'Ubufaransa kandi abakinyi bakiba aba Manchester United mu kimarsial arumwe ubu numwe mu bakinyi bari kubarafasha bikomeye mu gwa Manchester United ukwitwara neza mu kino Sterling naba aba ba La Gazette ba Nicolas Pepe bose bavuye mu gihugu cyo Faransa hanyuma ukaraba aba abandi bakinyi bariko bajya mu gihugu cyo cya Espagne naba Dembele numwe mu bakinyi bakiri batabanguzwa amafaranga menshi ubari muri FC Barcelona ho imvune zitamuro
ntabwo ciriyemwo n'ivyo nkumwe imigwi ikomakomeye nk'izo za Lille za Olympique Lyonnais ni ama equipe yo hanze agurira aba bakinyi nk'ubu umukinyi wo muri Olympique Lyonnais war nimba narivuze neza iryo zina n'umukinyi bose ubu imigwi ikomakomeye yose iri kirarondera kubera n'umukinyi wo hagati mu kibuga kina neza cyane yatangaje abantu benshi
yarose kutogwa ngumukiya kinye neza mwibara ryo mu Faransa ubunyanijeriya yitwa Osimhen ubuyamaze kugwa ibitari bimenyerewe yuko mu Butaliyani bagura bakinye amafaranga menshi ubu yagiye muri Napoli urumva yuko muri iyo higanwa ndibaze yuko sinzi ko navuga ko ari amatu ko ari tutajya yandi mahiganwa akomakomeye ariko rero ntawo kwirengagiza yuko mu gihugu cy'u Faransa ndahazi naratembereye cyane narahabaye ndazi yuko bafise n'amakademiya amashuri yigisha umupira w'amaguru meza cyane umukinyi agize amahigwe agaca muri ayo mashuri y'umupira w'amaguru mu Bufaransa usanga yitwara neza raba nk'akarorero raba uyu mukinyi yahaye igikombe Bayern Dominique Kingsley Coman yatanguye muri akademi ya Paris Saint-Germain none ubu ni wababujije gutwara igikombe kandi bamutanze kuri gusa nibyo yaraciye muri Juventus de Turin imbere y'uko ajya mu gihugu cy'Ubudage none rero uko ariko arigenza aba batoriso nabo nyene ari nawe nyene ari mu mugwi wa Bayern Dominique nibo bariko baratwara ibikombe bakiye bavuye kuciye mu igano ryo mu Faransa nibaza yuko iryo igano ryo mu Faransa umuntu abiravye nibyo uravye aba banyakatar baguze umugwa Paris Saint-Germain bariko baragerageza gutuma uwo mugwi uja hejuru y'iyindi cyane ariko cura n'ubu uracahangana n'imigwi ya Lyon imigwi ya Marseille uracakira hari n'imigwi isigaye batwara ibikombe za Saint Etienne barahangana za Rennes barahangana ibyo rero ndibaza yuko uwovuga yuko iryo higano ryo mu Bufaransa ridakomeye yoba yibesha ahubwo turashobora kuryorisanga riri mu mahiganwa atatu ya mbere akomeye kuko urabona yuko n'igiciro cy'abakinyi bakinayo cyaduze
nibyo ariko uravuga ngo uwo mukinyi Kingsley Coman mu ntango bavuze ko yatanguye muri academy muri Paris Saint-Germain bakamureka akagenda ivyo birakunda gushika kenshi dufashe no kuri Arsenal kugene baretse Nabri akabajana ubu akaba ari umukinyi akomeye cyane muri Bundesliga muri Bayern Munich kuvyerekeye Kingsley Coman baravuga ko Bayern Munich yamuteguye kuri azosubirire Frank Ribery canke Arjen Robben urabona ubu kwageze kuri uko rwego ata kintu Bayern Munich izobitakaje kubera bafashe akaruko ko muzabukuru Arjen Robben na Frank Ribery naho bagikina mu yandi mariga
ego ivyo biraboneka kandi barabishitse ko kuko ndibaza yuko mu gitigiri cyane mu mubare w'abakinyi gushika no munsi Bayern Munich ishobora kwikura uwo mukinyi arimo nibyo n'umukinyi ubu ntatangura kenshi ariko urabona iyo akenewe iyo bamutumye ikintu kugikora aragikora kuko nk'ubu ntawari yiteze yuko ku rukino rwa finale yo gutangura twari tumumenyereye ari umusubirizi wa Perisic ariko urabona bambwiye ati aba nibo bakwigishije umupira genda ubereke icyo wamaze icyo wize none rero abije yabakoreye nuko ndibaza yuko kuvuga yuko Kingsley Coman asubiriye ba Frank Ribery cyangwa ba Arjen Robben ndibaza yuko utoba wiheze na gatoyi kuko n'umukinyi mwiza n'umwe mu bakinyi ndibaza yuko mu minsi iza ibigwi isohora amafaranga menshi cyane ishobora kuzomutanga ko ibitagenda kugira barabe yuko umugwi wa Bayern Munich wo mubaha kuko Bayern Munich ni n'umugwi udakunze kuboha abakinyi cyane ngo wange kubatanga mu gihe bipfuje kugenda cyane harimo utanze ayabona
nk'uko bivuze kuba mu gice cya nyuma cigana imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi hagati ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich yaratangaje n'umumenyereza mukuru wa Paris Saint-Germain Tuchel yarazi ko Kingsley Coman ariwe yari yagiye gutangura byarabatangaje ivyo kubijanye n'amatatike nibaza ko Bayern Munich yabariye inota kuri ico kintu kurabana niwe yinjije igitsindo n'umutwe
ivyo n'ivyo n'ivyo kubijanye na tactique wa Bayern Munich wararushije cyane Paris Saint-Germain n'ivyo atari gitangaza abatayi baketwaye twiteze kubona Paris Saint-Germain yotsinda Bayern Munich ariko ndibaza umuntu araje n'umukimwe ku giti ciwe n'ivyo hari abashakashatsi bagerageje kuraba igitigiri cy'abakinnyi ba Bayern Munich nabo Paris Saint-Germain itanguza mu kibuga biraboneka yuko ari ubudasa bunini cyane kuko umugwi wa Paris Saint-Germain ukinisha abakinnyi b'agaciro kanini cyane ugereranije nk'abakinnyi babiri Kylian Mbappé na Neymar niwe bakinnyi umugwi wa Paris Saint-Germain uhema amafaranga menshi cyane ari babiri ni miliyoni zirenga amajana neza amafaranga y'amanyaburaya agaciro kabo ugacura abantu n'agaciro k'abakinnyi umugwi wa Bayern Munich ukinisha ucumura yo kwari ubudasaba bunini burya amafaranga aratanga byose amafaranga aratanga insinzi kujya atanatanga n'ubuzima ndibaza yuko umugwi wa Bayern Munich ari umugwi utunganije neza nk'umugwi mu gihe Paris Saint-Germain yoyo isa n'igendera ku bakinnyi babiri Kylian Mbappé na Neymar hanyuma ikindi nacyo novuga umuntu abiravye Bayern Munich n'umugwi mbona yuko no mu mwaka uza batawuravye neza ushobora kwiyongera icyo gikombe kuko ukinisha abakinnyi bakiri bato bakina neza hanyuma urabona yuko gushika ubu abakinnyi bakuze bariko barabarekura wabonye ko nk'umukinnyi Thiago bamaze kumurekura agende ku myaka 29 gusa mu gihe yari umwe mu bakinnyi beza bo hagati uwo mugwi wari ufise turabona n'umukinnyi Jerome Boateng ibice 80% biraboneka yuko uwo mukinnyi atakibanza gifise muri uwo mugwi na burya n'ibikondoka bitamworoheye uyu mwaka hanyuma ugacura aba basubirizi babo baba bari kuri bande touche n'abakinnyi usanga bagiye nko mu wundi mugwi boshika batangura ariko muri Bayern Munich kubera urutonde rw'abakinnyi ufise ukinisha biboneka yuko abo bakinnyi baba bari ku ruhande bashobora gutangura mu yindi migwi yose bojyamo nko muri Paris Saint-Germain nk'abakinnyi baba bari kuri bande touche kuri Bayern Munich bashyitse muri Paris Saint-Germain boshika batangura ibyo rero ndibaza yuko kwakundi bavuga mu Kirundi akaruta kandi karakamira aho rero ndibaza yuko umugwi wa Bayern Munich ku rupapuro ku bijyanye n'abakinnyi n'ubuhinga biraboneka yuko bategerezwa gutsinda umugwi
kandi uravye n'ikintu abadagi bose bagendera ko haba ku rwego rw'umugwi nserukira gihugu canke ku rwego rw'amaclub bafise discipline idasanzwe
icyo cya disipline ndibaza yuko ari muri iyo migwi ikomakomeye kambere n'iyindi migwi yose yo ku isi no muri Afurika hose umugwi yose udashoboye gushyira disipline muri ekipe ndibaza yuko biba birangije gutsinda ni kimwe ariko disipline ni kindi kintu cyangombwa muri bitatu novuga yuko umugwi wose ubukeneye
tugaruke kuri abo bakinnyi babiri bo muri Paris Saint-Germain ariko uravuga ko umugwi Paris Saint-Germain kenshi kubera ufise abantu bakize bawutwara bari hejuru baguze Neymar bagura Mbappe mu mugambi mu ntumbero yo gutsinda icyo gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburaya ku rwego rw'amaclub n'icyo gikombe gihanitse cyo ku rwego rwo hejuru kuba mu gwi Paris Saint-Germain byari bibaye ijyambe rushika mu gice cy'anyuma cy'igamura y'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ukaba ufise abo bakinnyi babiri amafaranga atagira uko angana ntibashobore bashitse mu gice cy'anyuma kwerekana igihagararo cyabo ngo uwo mugwi bawushire imbere batsinde icyo gikombe nikiye bikubwira ariko uravuga ko kenshi amafaranga adashobora kugura insinzi n'abantu bakiri bato abo bakinnyi nka Mbappe sinzi ko afise nk'imyaka 22 cyangwa 21 Neymar ngira ni 28 hari amahirwe ubona bazogira mu masezon akwirikira gushobora kuzosubira gushika nko mu gice cya nyuma ubiritegereje
nibyo icyo uvuze nicyo hawo bakinnyi umuntu aravye ubushobozi bwabo ibiciro byabo eka mbere n'ubuhinga bwabo biraboneka yuko bashobora gufasha umugwi uwo ari wose gutsinda ariko nibyo baragerageje ntibyakunze ariko urabona yuko ari abakinnyi gushobora munsi Paris Saint-Germain ikigendera ko ariko kandi bakeneye abafasha burya abakinnyi mu kibuga ni 11 b'umupira w'amaguru kandi bose bategenzwa gukora nivyo ubiravye nko muri Bayern usanga ari equipe ni equipe ni numugwi abyo kuvuga ati bagendera ku mukinyi unye kuko urabona ko muri Bayern abakinyi bose baratsinda ariko urabona nko muri Paris Saint-Germain nivyo amaso yose umumenyereza wese abahanze amaso awo bakinyi babiri naho nabonye ne muri zino nkino za nyuma byavuye byanka naho bafasha abandi bakinyi gutsinda ntibashoboye kwinjiza ibitsindo ibyo rero ndibaza yuko Bayern umugwa Paris Saint-Germain utarondeye abandi bakinyi baza gufatikanya nawe basanzwe bari kumwe kugira barondere intsinzi kugira bakome bagire umugwi ntugendere ku mukinyi umwe canke babiri n'ubu ibizogora bizoguma bigora umugwa Paris Saint-Germain nibyo bishobora kuba gushika no munsi muri za Barcelone gushika kuri ino saha ushobora gutakaza Lionel Messi mu gihe umugwi wose wari wubakiye ku mukinyi Lionel Messi
niho nashaka tuze
ni nkuko ndazi neza yuko abanyakatari batwara Paris Saint-Germain uwo babwira uno munsi ati reka tubatware Neymar tubahe ibitagenda ntibashobora kwemera kuko bobo nibyo intumbero yabo ariko barayegereza kuko intumbero yabo yari yo gukomeza kugwa Paris Saint-Germain ubu mu gihugu cy'u Bufaransa barabishyize ko nibo batuma batwaye ibikombe byose byo mu Bufaransa hanyuma muri Champions League barateye intambwe bashikanywa mu rukino rwa nyuma rwa finali kumbure reka turindire turabijye mu mwaka uza cyangwa mu myaka ibiri iri imbere barashobora no gushika aho batwara icyo gikombe cya Champions League
yego reka tugaruke kuri Messi amakuru avugwa cyane kuri we ko ashobora ko yageze aho avuga ati iraheze ndavuye muri Barcelona ku imbere yaho yarabivuze arerekana agashavu arerekana ko adashimishijwe no ku bintu biko biragenda aravuga ko agiye bamunyuma kahaguma mubibaza ko muri iki gihe abavuga ko yoba yanashikirije asaba abategetsi bo mu gwi Barcelona ko agiye ubu atankeka n'ikiye coba gitumye muri iki gihe ariho afashe iyo ngingo imbere yaho yavuze ko azogenda akaguma
icya mbere nta mukinyi n'umwe cyangwa umugwi wama witeguriye gutsindwa migwi yose cyangwa abakinyi bajya mu kibuga barondera intsinzi hanyuma ibyabaye ku mugwa FC Barcelona ibyabaye ugutsindwa gusa hagiye no kumara amazi nicyo cya mbere umugwi utsinzwe kujya FC Barcelona watsinzwe bamaze gushika muri zino nkino zo mu gice cyo gukuranamo match a elimination direct bamaze kurengana inkino zo mu mikwi mu nkino zo mu mikwi usanga harimo n'imigwi mito mito yo mu bihugu bimwe bidateye imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru irashobora gushika ariko bamaze gushika muri za weekend final card na n'ijya mbere bibaye mu mateka y'umupira w'amaguru ya zino nkino za Champions League ibyo rero nibyo byatumye umugwi wa FC Barcelona wari umazemo iminsi gwa serera umumenyereza ntashoboye ariko reka tumuhe amahirwe yiwe ya nyuma turabe yuko atoduha cyangwa atodusigira Champions League ariko bamuhaye amahirwe ya nyuma umugwi ugacutsindwa ibitsindo umunani urabona yuko ari uwa mbere yahavuye abigwamo niwe yirukanye ubwa mbere umuhanuzi we mu bijyanye n'ubuhinga umufaransa Eric Abidale nawe barajyana ubu rero Lionel Messi nawe aravuga ati ahasahanje mundeke nigire ngira kuva ibyo ku video nkuru zitangwe kuvugwa yuko Messi yamaze gutangaza icese yuko yamaze kwandikira n'abarongo FC Barcelona kuva muri uwo mugwi nibaze yuko inkuru nibaze gukora inkuru na Google hajya baronderera ibintu bamaze kwandika yuko Messi ariryo zina rya mbere rirondewe cyane ku vejo mu masaha ya saa mbiri na saa tatu zijya mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ibyo rero nibaze yuko bishobora guhindura umugwa FC Barcelona ku ejo ntitutawubona mu migwi itanu cyangwa cumi ya mbere ntituze dutangare kuko ni bya bindi navuze kubakira umugwi ku mukinyi umwe cyangwa ku bakinyi babiri nibaze yuko ari kosa ridasanzwe umugwi uwo ari wo wose ubikoze ushobora kugira ku ingaruka mbi ubu rero nicyo gituma abantu babona yuko isi ibaheranye ibara riguye kubona na umukinyi Lionel Messi agiye kuva muri FC Barcelona kuko ntibaboni ubundi azomusubirira ntibabona ingene umugwi wa FC Barcelona uzobandanya ukina udafise Lionel Messi kuko uravye muri iyi myaka inovura itanu itandatu iheze biboneka yuko Barcelona idafise umukino n'imisi mu kibuga ibice 75 kwijana utegerezwa gutsinda cawibaze uwo mukino avuye
none uba bafashe iyo ntumbero nkuko muri ko murabivuga ko ari kosa rikomeye kubakira ku mukinyi umwe gusa harabavuga ko igihe Cristiano Ronaldo yari muri Real Madrid byasanga uko ariko Real Madrid warabonye ko yamuritse akagenda naho bakorotse gatoyi inyuma yuko Zinedine Zidane agiye agarutse yarabasubije ku murongo kubona Barcelona yubakira byose kuri Messi hari nabavuga ko Messi afise ububasha ntangere ashobora kwirukanisha abakoce ashobora kwirukanisha abakinyi ari bafata ingingo y'abakinyi baza n'abakoce baza n'abagenda hari nabavuga nk'ubu ko atoba fitani imigenderano nemyiza na Antoine Griezmann ariko gituma Antoine Griezmann kuva avuye muri Atletico Madrid yazimase ageze muri Barcelona abavuga gucyo bavuga busema nivyo canke barakavya
ivyo nibaza ko ari byo hajya ari umukinyi amari imyaka muri equipe ugasanga asiga afatwa nka kamana muri iyo equipe barakubwira cyuko muri FC Barcelona iyi myaka yose iheze kuva bakiri bamwe bakomeye uwo mugwa wari ufise batanguye kuvamwo ba Xavi ba Iniesta Lionel Messi niwe yasiga afise ijambo rya nyuma muri uwo mugwa umumenyereza niwe yafata decision ya mbere y'umumenyereza aza hanyuma ku mukinyi niwe afata ingingo ya mbere y'umukinyi aza hanyuma kandi nawe afata ingingo y'umukinyi akira cyangwa adakina hanyuma hari umukinyi batigeze biyumva namwe umukinyi wari uvuze umufaransa Antoine Griezmann biraboneka yuko batigeze biyumva namwe kandi biravugwa yuko ari wabwira umumenyereza ati mutanguze uyu munsi cyangwa mushire ku ntebe ntatangure hanyuma ukakibona nk'umukinyi Suarez ni umukinyi umuntu wa mbere bumvikana muri Barcelona ni Lionel Messi gusa Suarez nashaka gushyira itsindo 10 mu kibuga Lionel Messi nashobora kumushwanira cyangwa kumuraba nabi bari mu kibuga ariko nk'umukinyi Antoine Griezmann arahirahira bikore agushyira itsindo bigaragara imbere ya Lionel Messi ubwo nyine uzabona ariko aramumenyereza kumbura bamubwiye ati kuramo ariko baba umumenyereza Coman araje ashyitse afata abakinnyi bamwe ababwira yuko atakibanza bafise muri ekipe ya FC Barcelona aho rero uwa mbere yirukanye Suarez Lionel Messi ati umugenzi wanjye mu mutwaro ninde nzosubira guha imipira ninde nzosubira kumpa imipira nk'iyo Suarez yahoramba aho rero akabona yuko kamubanye aba abakinnyi bamwe bari bakuze mu myaka bimwe bamwe baratangajwe no kubona baje mu mugwi wa FC Barcelona aba Arturo Vidal nibyo muri ino zino nkino za nyuma yaragerageje kubafasha ariko si umukinnyi yofasha ekipe gutsinda ariko umumenyereza yavuze ati genda ubu rero bivugwa yuko Lionel Messi we yafashe iyo ngingo yo kugenda nawe nyuma yaho abonaniye n'umumenyereza akamubwira ati ubu rero ndakeneye yuko ibintu bihinduka muri vestiaire ya FC Barcelona birangire twubake ekipe FC Barcelona shasha ivyo rero Messi ngiye byamunegereje
ariko hari abavuga ko amakuru nasomye sinzi ko ariyo ko umuyobozi ajejwe ivyinkino muri Barcelona agifise akazigizigi yibaza ko aya ramajambo atwawe n'ishavu atwarije hejuru bashobora kuzomugondoza gaguma uwo muyobozi ajejwe ivyinkino akaguma avuga ko Barcelona igifise imigambi yo kubakira club yose kuri Lionel Messi si yamakosa mwari ko muravuga bandanya muri baza ko bizomugondoza
ivyo biragoye kuko umugwi wa FC Barcelona ugwitwa kwita nk'uw'abanyagihugu sumugwa abantu bavuga bati turagira inama dufashe ikinigo hanyuma ibintu bihinduke nk'ubu biravugwa ibyama birahavugwamo iby'amatora y'aborongora uwo mugwa FC Barcelona ibintu birimwo induru uwo mengo ni bya bibazo ni amatora ajya yindi bya politiki hanyuma ikindi nacyo ejo byaravugwa ati ubwe na gashavu ariko tumenye ko atari ibyambe umukinnyi Lionel Messi yaratanguye urabona yuko mugwa FC Barcelona uri mu marembe mu nyuma avuga ati jyewe sigajumanye umwaka umwe muri FC Barcelona mu kwezi mukiriye cy'umwaka uza jyewe ndoca asezera FC Barcelona ibyo yara byase si ububije kuko imbere y'igihe yarase kongera amasezerano muri uwo mugwi wa FC Barcelona ariko rero kubera prezida uyo mugwi Bartomeu yari yaramugize akamana muri ekipe wewe yaguma bwira ibinyamakuru ati oya Lionel Messi twarabirangije azorangiriza kariyere yiwe nga muri FC Barcelona ariko umukinyi amate kwanga gusinya kongereza amasezerano mu mugwi asigaje umwaka umwe bibaze yuko haba hari ikintu kitagenda neza hanyuma upfu n'imfane birajana gutsindwa ibitsindo umunani umara amajwi ukuri aho bibaze yuko nawe nyene atarira busema arabona yuko FC Barcelona atacho icyubakiye ko wewe kandi arashakene yuko izina ryo imaze imyaka itari mike riri hejuru ku isi adashaka yuko ritakara ubu nawe yavuze ati oya ndabona ko atari heza reka ndonderera handi nibaza yuko umwanya wari wose turashobora kumva byinshi bihinduka muri uwo mugwa FC Barcelona kuko byavugwa yuko Lionel Messi ashobora kubandanya muri FC Barcelona mu gihe perezida ari ubunye utanga imihoho ariko ubu rero byamaze kwemezwa kese yuko uwo mu perezida Bartomeu ahaguma cyangwa abaho Lionel Messi nawe ne yavuze yuko ategerezwa kugenda
none kubarorerezi abakunzi b'umugwi Barcelona ngo ariko arerekana agashavu gakomeye ishavu barita kuri nde
wiravye ishavu hanini barita kuri FC Barcelona abarongozi bayo kuko uwo mukino ne Messi uretse kuba akamana muri ekipe cyangwa muri vestiaire ya ekipe yari nakamana gatoyi yari Messi ya mugisagara muri gisagara cha Barcelona cyose kandi urabona ko aragahugu gatoyi ka Catalonia urumva bose babona yuko ne Messi akagenda kumbure na kugahugu kabo gatoyi kari gasanzwe gakinihiganwa rya La Liga bishobora kuyangara kuko niko kaba FC Barcelona niyo yabaserukira niyo yabahijambo no mu bijanye n'ibyitwaro cyangwa mu bya politike ariko rero urabona yuko nabonye ne kuva iyo nkuru itangazwa baguma mu myerekano biyamiriza igenda ry'uwo mukinnyi Lionel Messi na cyane cyane biyamiriza abarongozi b'uyo mugwi wa FC Barcelona reka turindire kumbure umwanya ni ufise ijambo rya nyuma ari uno munsi cyangwa ari ejo nzi neza yuko muri FC Barcelona hari byinshi bizotangaza abatari bake bakunda umupira w'amaguru na cyane cyane abakunzi b'uyo mukinnyi Lionel Messi n'uwo mugwi wa FC Barcelona yahora akinamwo ariko biraboneka yuko kuguma muri wo biri kure cyane kuko byamaze kuvugwa nuko gushika ubu Manchester City yoyo yamaze kumuha karibu naho hari n'indi migwi iri kwiramurondera
mu kurangiza nikihe mwiteze kuri saison nshasha igiye gutangura ya ama champion twari ko turavuga makuru mu karere k'Iburaya na burya iki kiza cha COVID-19 atanyishu ira kibonekera ubu abantu bariko bararorera inkino inyuma ko zisubiye kubandanya inyuma yuko zihagaritswe kubera COVID-19 babona ibibuga baragerageza gushiramo ibintu bisa n'ibishusho by'abakinyi bagagerageza gushiramo amajwi y'abarorerezi na hatariho bari mu Bwongereza baravuga ko mu kwezi kw'icumi baravye aho kiza ibiharuro by'abafisi ico kiza nimba kiza bakiriko kigabanuka bashobora kurekura abarorerezi urugero rugereranye bakaza kurorera mwiteze iki izo nkino zibandanije gutyo ijisho ry'abarorera kubona atabarorerezi barimwo no kuba ayo makipe nka menshi arakura amafaranga menshi mu matike y'abarorerezi mubibona gute muri rusange
ego urakoze cyane kuri icyo kibazo ndibaze yuko kino kiza cha COVID-19 haba isi yose yamaze kumenyera kubana nacyo babonye yuko atabundi buhungiro nacyo gituma abona yuko amukino zimwe batanguye kureka abarorerezi ngaho Iburaya bakazi zirorera hanyuma kandi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Iburaya UEFA yamaze gutangaza icyese yuko ko mu rukino rwa Super Cup ruzohuza umugwi wa Bayern Dominique watwaye igikombe cya Champions League n'umugwi wa FC Sevilla watwaye igikombe cya Europa League mu rukino ruzoba ku igerekezo rya 2024 ukwezi kw'icyenda tugiye gutangura abarorezi bagera 200,000 bemerewe kuzobari muri urwo rukino ariko rero bamenyesheje yuko n'ibindi bihugu bivanye n'ingene bitunganije boraba ingene boza baremerera abarorerezi atari benshi batuzuye stade kuja kurorera izo dino z'umupira w'amaguru zigiye gutangura mu minsi ya vuba kuko ahubwo mbere zamaze gutangura kuko inkino za mbere z'intangamarara za Champions League na Europa League ubu ziriko zirakinwa muri ino minsi.
Turabashimiye cyane yari umutumire wacu
Steve Derrick Ndizeye umenyesha makuru akurikiranira hafi vyerekeye inkino akaba aherutse no kugurura iradio yiwe mu gihugu c'Ubusweda aho aba wasubiruka twibutsa izina ry'iyo radio kuba ariko batukurikirana
ni radio Africa for Hope hanyuma kandi tukaba tumaze dufise n'ikiganiro kidasanzwe cy'inkino gikundwa cyane cyitwa Africa for Sport for Hope inkino z'ibyizigiro aho tubashikiriza amakuru atari make ajyanye n'inkino na cyane cyane y'abakinnyi cyangwa abanonotsi bava ku mugabane wa Afrika
hamwe bo bashaka nko kubakurikirana gute babajije
barashobora kudukurikirana kuri internet barondeye GNF 94 n'ibice 9 cyane ku buryo bumenyerewe na benshi ahatari hake ku isi ga tune in ni GNF 94 n'ibice 9 aho rero Radio Africa for Hope bagashobora kuyikurikirana ibiganiro byo mu kirundo mu kinyarwanda bikaba bica ku murongo ku munsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu n'uwa kane ku bisaha zibiri z'ijoro mu masaha y'ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda.
Turabashimiye cyane rero yari umutumire Steve Derrick Ndizeye umenyeshamakuru akurikiranira hafi vyerekeye inkino akaba muri iki gihe mu gihugu c'Ubusweda.